Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 19 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2017. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Inkwazo ari benshi baza ari ibitero 30, 40, 50 bazana ama pick-up van, bazana ibimeze nk'amabisi, imihanda barayifunga.
Uyo ni Diane Rwigara yifuje kwiyamamariza ikibanza cya Perezida w'u Rwanda, hanyuma ntiyemererwa n'umwe mu bana ba nyakwigendera Assinapol Rwigara, avuga ku buryo abajeje umutekano mu Rwanda baza kubafata. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye abantu bagizwa ibyaha byo gutima abandi bahagaritswe mu Burundi, hamwe n'inkuru yerekeye isanganya ry'imodoka ryabaye mu Rwanda ejo ku munsi wa mbere. Turaziga koko mu kanya kari imbere. Ariko imbere ya Afurika tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwamseneza Aloise, mwanya no wabo.
Rakoze Frederic Koti yahereye aho kurya muri Congo. Umusirikare umwe yamuka muri Tanzania wo mu nteko za MONUSCO muri icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yarishwe, uwundi arakomereka. Inyuma yaho batanye mu mitwe n'umurwi w'abarwanyi mu buseruko bw'icyo gihugu ku munsi w'Imana. Uwo musirikare yiciwe Ibeni mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Ibyo bikaba byashikirijwe na MONUSCO kuri uyu wa mbere. MONUSCO ivuga ko yari yaje gufasha mu gitero cagabwe n'abarwanyi b'umuhari witirira kurwanira demokarasi ADF ku kirindiro cy'abasirikare ba leta ya Congo FARDC kiri ku birometero 500 uvuye ahacumbitse inteko za MONUSCO. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yabicishije ku muvugizi wiwe yaneguye ubwo bwicanyi, asaba abategetsi ba Congo gutanguza vuba amatohoza kugira ngo abagirwa bahanywe n'ubutungane. Tukivuga muri Congo nyene, umukuru w'icyo gihugu Joseph Kabila ejo ku munsi wa mbere niho yashika mu ntara ya Kasai ahamaze ikiringo cy'umwaka havurwa ubwicanyi, aho yitavye inama yitiriwe amahoro yamye isabwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Kabila ategekanya kugurura ibikorwa by'iyo nama y'iminsi ibiri kuri uyu munsi wa kabiri mu gisagara cya Kananga muri iyo ntara ya Kasai nk'uko bishikirizwa n'abayitunganije. Ariko batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko batitavye iryo huriro, mu kuvuga ko ari koraniro kaminuza ry'umugambwe PPRD uri ku butegetsi nk'uko byashikirijwe n'umushingamateka Claudel Lubaya ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ishyirahamwe ry'Abafaransa ryatanze ubuhinga bwa none bwo guharura amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu muri Kenya, rimenyesha ko ritazoba riraheza gutunganya ukundi gusha ubwo buhinga kugira ribashe kongera kubukoresha mu matora ategekanijwe ku itariki ya 17 y'ukwezi kw'icumi. Ishyirahamwe Oti Morfo ryamenyesheje kuri uyu wa mbere ko ryarungikiye urwete rubimenyesha umurwi ujejwe gutunganya amatora muri Kenya. Oti Morfo rivuga ko rirabye uburemere n'umwanya ibyo bikorwa bizomara, aho ritegerezwa gutunganya ukundi gusha amaordinateri ngendanwa 2025 rititeguye kuri iryo tariki nshasha yagenywe kugira ayo matora asubirwemo. Mwibuke ko umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya Raila Odinga yitwaye kuri sentare ntayinyuzwa avuga ko ubwo buhinga bwakoreshejwe bwahaye amajwi menshi uwo bahiganwa ariwe Uhuru Kenyatta. Yavuze kandi ko atazokwitaba ayo matora abagize umurwi uyatunganya badasubirijwe. Umushikiringanji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi Jim Mattis yatangaje ko Amerika yarungitse abandi basirikare bashobora kurenga 300,000 muri Afghanistani biyongera ku basanzwe. Mattis yabitangaje ejo ku munsi wa mbere ariko yirinda kuvuga igitigiri nyezina imbere yuko ashyira umukono mu murwi wa nyuma utaragenda, kandi akavuga ko byoca bifasha umwansi. Iryo rungikwa ry'abandi basirikare rizoca rishikana abarenga 14 Amerika ifitiye muri Afghanistani mu kiringo kiriko cyabawe imyaka 16. abasirikare ba Amerika barungitswe muri ico gihugu mu mwaka wa 2001 kwirukana ubutegetsi burongowe n'abatalibani hamwe n'akagwi k'abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Al-Qaeda inyuma y'igitero cy'iterabwoba i New York na Washington cyatunganijwe na Osama bin Laden ku itariki ya 11 z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka nyene. Amakuru tuyabandanirize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyene, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ejo ku munsi wa mbere yaratunganije ibiganiro n'imibonano bitumbereye kuraba ivyo hindurwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, mu gihe kuva ku wa mbere nyene ariho hatangurwa ibikorwa by'inama rusange igira 72 y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango. Trump yasabye ko iryo shyirahamwe rihurikiyemo ibihugu 193 ryoba ry'ukuri iriharanira amahoro. Iyunganiwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres hamwe na ambasaderi wa Amerika muri ONU Nikki Haley, Trump yabwiye abaserukiye ibihugu birenga 200 baraho kw'iryo shyirahamwe ridakora neza ko rikwiye gukora ku buryo ryizigirwa n'abantu bose bo ku isi. Guterres yabwiye abari muri iyo nama ko ONU izingamitswe n'ibikorwa byo mu biro byinshi atamwimbu ushemeye bitanga. Nayo muri Nigeria haratunganijwe isekeza ryo gukingira ikiza cya korera mu gihugu cyose no gukingira mu gukumira ko icyo kiza gitandukira mu bihugu bibahana imbibe n'icyo gihugu cya Nigeria.
Urakoze yaroize ku makuru uheje kudushikirira. Abantu babiri barakomeretse mu ijoro ryo kuri uyu Imana muri quartier Gisyo ya zone Kanyosha muri commune Muha mu gisagara cha Bujumbura, batemagujwe imipanga n'abagizi ba nabi babategereye batashe imuhira iwabo nk'uko vyemezwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka ari i Bujumbura.
Uwa mbere yatemagujwe imipanga mu masaha 3 z'ijoro ntibamboneyeho Onesphore Simo igihe aravuye imuhira iwe gufungura asubiye ku ibutike yiwe. Avuga ko bamutemaguye yasanze bari kubamusahura ibidandazwa byiwe. Yabwiye Ijwi rya Amerika ingene vyagenze.
Ngarutse mvuye gufungura ntasanga bamaze kumena botike bari ndani bariko barasohora ibintu. Maze kubona ko bariko barasohora ibintu icyo naciye nkora naciye nunama ntatora amabuye ntangura gutera abo bantu bari ndani mu botike yanze bariko barasagata ibintu basohora. Ubwo nyene baca barandamura imipanga bari bafise n'amatorosi batangura kumoreka mu maso baza kunyegera cyane kugira ngo batangure kuntemagura. Uko banyegereza nanze niko negera inyuma ngenda kinyuma nyuma baza bagomba gukubita imipanga mu mutwe bandanya nanze ndayikwepa ntora amabuye ndabatera bandanya kandi nkoma n'induru nyinshi cyane ntabaza.
Wa kabiri ni Nzisabira Mashaka nawe nyine wo muri quartier Gisyo abaraye bamukomerekeje bibabaje bakoresheje ibipanga bamutegereye atashe muhiriwe higihe cy'isaha zine z'ijoro.
Ahariho majoro aba ruhande rw'iwanje niho naciye nkubita induru bumvise natangiye kuhamagara afande niho baciye abagira ubwoba barahagarara kwanze bahagaze niho naciye niruka nkubwiye hariya kwa afande niho naciye ndagiye amera telefone umwe akaca atangura rero kukubita umupanga wo ku mutwe agakubita wa mbere wa kabiri je nkuminuru afande umupanga wa gatatu ku mutwe afande agakubita umupanga wa kane uwundi wa gatanu kubera afande yarafise igisoda cyamucunga muri bajya abasoda n'umwe yaciye abyuka n'uwo yaciye arasa hejuru niho baciye biruka rero.
Mu gihe uwo wa kabiri atamenya abaraye bahasuka ku mwaka ubuzima uwo wa mbere yarashoboye kumenya babiri mu bamutemaguje ibipanga igihe bariko baramusahura.
Ndahamagara abo ba service na service kati bamaze gushika ndababwira tuti nimugende murabe inosana ngabire mubahamagare baze ngaha murabe ko atarimo abona teye amabuye kandi bariko namaraso ko bari bamaze kunkomeretsa bamaze kugenda basanga ku mpuzu zabo ibyo navuze nta kinyuma kirimo hariko amaraso batse barababaza tuti izi ngorane zabaye ngaha mwoba mwafasize kugira ngo uwo muntu yari karatemagurwa n'imipanga mu mutabare atoya jewe nari mu bitoki mugabo nabona ingene bariko baramutema none mwoba mwakoze iki kugira ngo mu mutabare kubera iki mutamufasize gukoma induru aho ho wakomerekezwe ni iki. Atsaravuga ati nuwo yanteye ibuye.
Abagabo bane bari mu mirimo y'inyamiramabi kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa kane kumvuza amatohoza umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi afise insiguro ahubwo ubugizi bwa nabi
hari igihe babigira bagomba kwiba afise intumbero yo kwiba ariko hari n'igihe bagibigira atantumbero yo kwiba afise hari abo bamaze gutema ntibabiba n'ikintu na kimwe murazi yuko ubugizi bwa nabi nk'ubu bukunze kwibonekeza cyane cyane igihe amatora yaba yegereje muribuka abo bita barukote nabo nyine bakoresha imipanga nk'abo nyene abajejwe umutekano barabagwanije barabafata benshi nubu benshi bari mu mpimba bakora ubisha nkumbe amatohoza arazo zaherekana inkumbure izindi mvo zishobora kuba ziri nyuma y'ubugizi bwa nabi uretse kugomba kwiba abene igihugu
abareba rusinje eka nababa muri quartier gisyo basaba kuronswa ikirindiro cy'abajejwe umutekano muri ako gace bavuga ko karimwo abagizi ba nabi benshi umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye arizeza abo banyagihugu ko ibishoboka byose bigiye gukorwa mu ntumbero yo kugarukana umutekano
ingingo zose zibereye kugira ngo umutekano w'abanyagihugu ubahizwe wongerezwe zizofatwa n'igipolisi cy'u Burundi n'abandi bose basanzwe bakorana n'ico gipolisi nibasanga koko bikenewe ko bahashira ikirindiro bazaza bagishireho nibasanga hakenewe izindi ngingo ariko zituma umunyagihugu hajya ahantu umutekano we wongerezwa nta kitazokorwa kugira ngo abanyagihugu n'ivyabo bakingirwe
kuva n'umwaka utanguye abo igipolisi camenye ko bamaze gutemaguzwa ibipanga nabo bagizi ba nabi mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura ariko babanje kubasahura amafaranga n'amatelefone bagera kuri 200 ibyo byemezwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
bakunze ijwi rya Amerika guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9/2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru 5 yajya gahita saa moya na saa 2 za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo kwisi najyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
umushinzwe ajejwe amagara y'abantu mu Rwanda Dr Diane Gashumba yasuzuguriwe mu bitaro vya Muhima inyuma yaho yaragiyeyo atabajwe n'abarwaza bintu bira service mbi bahawe n'abaforoma umushinzwe Gashumba yaciye afata icyemezo cyo guhagarika abaforoma babiri bagiriwe n'ivyo bikorwa inkuru ya mugenzi wacu asunda kaboyi hari ikigali mu Rwanda
kuri iki cyumwe ruhumvikanye makuru avuga ko hari abaforomo babiri birukanwe mu bitaro byo kumuhima mu mujyi wa Kigali aba baforomo baregwaga kutita ku barwayi umuturage umwe wari ufite umugore wari wagiye kubyarira ku muhima ni ubwo batabaje ministre w'ubuzima nyuma yo kwakirwa nabi akabura uwamufasha
twabye ku isa 11 za mu gitondo umudamu wanjye mu muryamisha ku gitanda ari abadamu babiri babyaye ubwo ku gitanda kimwe hari abantu bane nabasabye ko bampa icyumba cyihariye kishura barakinyima kamubona ko ari ubunebwe mu kazi ubwo igitana kimwe rero ikiryamye abantu bane ibintu bibabaje cyane biteye n'agahinda urumva uyu mumama nimba afite ama infection aryamanye n'undi wabyaye biroroshye kwanduza guterana ama infection umwe nimba afite ubwandu bw'agakoko gatera sida ndatabufite biroroshye kumwanduza
kugutabaza k'uyu muturage ni nako kwatumye ministre w'ubuzima ahita ajya ku bitaro bya Muhima atunguranye ministre Diane Gashumba nawe yasuzuguriwe kwa muganga kugeza n'ubwo umuforomo atigeze yikiriza indamutso ye
ndavuga ko twabatunguye ko twagiye tutateguje twasanze n'ikinyabupfura gike mu buryo bakereza abarwayi mu buryo basuhuza ko natwe nange byambayeho ariko bigaragara nyine ko atari yambonye kuko yari icaye nteye umugongo bigaragara ko ariko asubiza umurwayi wari wese uje ashobora kuba afite ikibazo kimukomereye aho umuntu avugisha undi nta namusubize yajya no kumusubiza akamubwira yuko nta mwanya afite akamubwira yuko adashobora kwandika navuga kandi arimo aravuga ariko ahubwo aravuga ibibi ntabwo nta nubwo asubiza iby'umubaza niyo mpamvu rero twasanze ko ari ngombwa kubakebura no kubahana kugira ngo n'abandi babonereho
ministre w'ubuzima asaba abakora kwa muganga bose guhagurukira gutanga serivisi nziza Gashumba asaba abayobozi b'ibitaro ko bashyiraho n'ibihano ku bantu batita ku barwayi ibitaro byinshi bya leta bisanzwe bivugwaho kwakira abarwayi benshi ku buryo hari igihe bamwe bashobora kuryamana ku buriri bumwe ministre w'ubuzima avuga ko kuryamisha abarwayi babiri hamwe bishobora kugira ingaruka
ubundi nta umurwayi wo kuryamana n'undi ku gitanda kuba no kumuhima rero n'icyabaye kibi nuko yabaryamanishije ku gitanda kimwe kandi bitanda bitabuze ibyo bintu bishobora kuba ibitanda byabaye bike babona bagatuna gusaranganya ibihari no muri gahunda aba harimo kongera ibitanda no kongera inyubako icyo navuga nuko twitondera cyane 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 nka hari mu ndwara zanduza ntabwo turabyitondera kugira ngo he kugira umurwayi uryamana n'undi kugira ngo utaza kwakura uburwayi utazanye
hashize iminsi kwa muganga hatungwa gatoki kutita ku barwayi abarwayi bafatirwa bakagaragaza ko hari abafatirwa mu bitaro babuze ubwishyu abandi bakavuga ko bapfushije abantu amarabira ibyo byose abaturage bakemeza ko biterwa n'uburangaye bw'abaganga iba ariko abaganga bakemeza ko biterwa n'ubwinshi bw'abarwayi kandi baza badafite ubushobozi bwo kwishyura ibitaro bigatuma ibitaro bitabasha kubona mikoro ahagije Minisiteri y'ubuzima yari iherutse gufata icyemezo cyo guca telefone zigendanwa ku baganga mu gihe bari ku kazi mu rwego rwo kunoza serivisi nziza gusa Minisiteri y'ubuzima ivuga ko igiye no guhangana n'abantu bose bakora mu rwego rw'ubuzima batanga serivisi zitanoze Asumta Kaboye ijwi rya Amerika I Kigali
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umuryango wa nyakwigendera Sinapole Rwigara ntiwishimiye uburyo ukomeje kuburabuzwa no guhatwa ibibazo na polisi y'u Rwanda umunsi ku munsi uyu muryango wibaza niba hari uburenganzira umunyarwanda afise mu gihugu ciwe Diane Rwigara yifuje kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ntiyemererwe n'umwe mu bana ba nyakwigendera Rwigara yaraye avuganye na mugenzi wacu Etienne Karekezi tubatega amatwi
umwari Diane Rwigara mwiriwe neza
Niriwe
amakuru yakomeje kutugeraho kuva muri weekend ishize nuko polisi yaba yarakomeje kubashakisha cyangwa se ikabafata kuri uyu munsi kuwa mbere byifashe bite
aya makuru mwumvise niyo baza kudufata mu gitondo kare bakatugarura amasaha 8 z'ijoro donc ubuzima bwacu buri hagati yo mu rugo no kuri CID
none se ubu tuvugana nibyo navuga ku masaha yo mu Rwanda ni saa 10:37 hafi ubu polisi umunsi yabafashira bajyana
ivuye hano ariko ibuze kugaruka
none se kuba twumva muri make iyo polisi ije aho ngaho mu gitondo ko kare nk'uko bivuga ikaba ibajyana ku biro byayo wadusobanurira make uko bigenda
iraza kare mu gitondo ikatujyana ku biro tukirirwayo mu minsi ya mbere twirirwagayo mu mapingu ntacyo dufite cyo kurya turara ku isima hasi bakatubaza ibibazo bike njyewe nababwiye yuko ntazavuga nta mwavuka mfite ariko ibyo ntacyo bibabwiye donc ubu uko bihagaze nuko nyine ubuzima bwacu bubera kuri CID
uravuga wowe nande
njyewe na sister wanjye murumuna wanjye Anne na mama kuko turi batatu
hanyuma se iyo abapolisi baza ari bangahe
baza ari benshi baza ari ibitero 30, 40, 50 bazana ama pickup van bazana ibimeze nk'ama bisi imihanda barayifunga donc baza ari ibitero
iyo baje kubafata se bababwira ko bafite uburenganzira icyemezo gituma babafata
ubu nta n'ibyo bakitubwira gusa baraza bakadufata turabimenyereye ntatake twirwa tubabaza baraza bakatujyana tukirirwayo tukararayo bakatugarura amasaha make tugasubirayo nta kindi
ku buryo se bwumvikana ku bantu batwumva iyo abapolisi baje kugufata wowe Diane murumuna wawe Anna na mama wanyu babwira ko bafata iki
umuntu wese bose bavuga ibye ariko kuri njyewe ni signature amasinyature igihe nshaka kuyamamaza ikindi cya kabiri ni ibintu nagiye mvuga kuri leta ngo biragaragara ko nashaka kugumura abaturage icya gatatu ni iriya movement nashinze itabaza People Salvation Movement ngo icyo ni cya gatatu bandega ngo nashinze ikintu gisa nk'umutwe wa politiki
nawe se murumuna wawe Anne bamushinje iki
we nta gihari nta urebye ufite bagenda bahinduranya uyu munsi bavuga ko bagushinga iki ubundi bakavuga ikindi nanjye ibyo ngibyo mvuze bagiye babyongeraho byatangira amasinyature gusa hashize iminsi mike bongeraho ngo amagambo navuze kuri leta ngo nshaka kugumura abaturage ngo biriya biri kuri YouTube hashize igihe bongeraho ngo muvoma nashinze isa nk'umutwe wa politiki ngo ni ibintu bagenda bongeraho n'ejo bundi sinzi ibindi bazongeraho kandi ku by'amasinyature kuri njye bavugaga ngo na ubungubu ikishya ni uko ngo nasinyishije abantu batigeze babaho narababwiye ariko nari nzi ko ahubwo ngo ari abapfuye ubu barabihinduye ngo ni abantu batigeze babaho so ni ibintu bigenda bihindagurika impamvu mvuze ibyo ni uko na Anne nawe ari uko birahinduka babanje kumubwira ngo hari letre yandikiye Jeune Afrique papa bakimara kumwica ubundi yewe ni ibintu bidafatika niyo mpamvu nabyibuka
naho se mama wanyu bamushinje
mama we hari message basanze muri telefone ye
ngo yaba ivuga iki
ngo yaba itavuga neza leta
ijwi rya Amerika ryabandanije kurondera umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda kuri iki kibazo cyabagize umuryango wa nyakwigendera Asina Paul Rwigara ariko ntiyitavye kuri telefone ngendanwa uyu munsi kwa kabiri turaje kubandanya tumurondera
Chuti z'izwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu Rwanda ku ibarabara rya Kigali Kabuga ejo inyuma ya saa sita harabereye impanuka hagati ikamyo yo mu bwoko bwa Fuso n'indi modoka yari itwaye ingenzi Vincent Nsengiyumva umunyeshamakuru yandikiye ikinyamakuru cyo kuri internet yakurikiranye ivyerekeye iryo sanganya yavuganye na mugenzi wacu Ernest Ugeziwe
tugarutse mu Rwanda kandi ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere mu muhanda wa Kigali Kabuga hamaze kubera impanuka ikomeye cyane ishobora no kuba yashyize ubuzima bwa benshi mu kaga ni impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa Fuso ingo yari ihetse ibiti by'amapoto yagonganye n'indi yo mu bwoko bwa minibus yari itwaye abagenzi zombi zirangirika ku buryo bukomeye kugeza ubu hakaba hataramenyekana abaguye muri iyi mpanuka ku murongo wa telefone ariko turi kumwe na Vincent Nsengiyumva umunyamakuru ukorera kimwe mu binyamakuru byandikirwa kuri internet mu Rwanda yakurikiranye ibijyanye n'iyi mpanuka Nsengiyumva twumva
ndabumva neza cyane
mu magambo make iyi mpanuka ibereye yabaye mu masaha ya ryari ibereye ahagana hehe kubazi i Kigali
nibyo koko iyi mpanuka yabaye mu masaha ya saa 8:40 ni mu muhanda uturuka Kigali werekeza Kabuga nkuko mumaze kubivuga n'imodoka ya Fuso mu bwoko bwa Fuso yari itwaye ibiti by'amapoto yaturukaga mu bice by'Ikabuga yerekeza i Kigali yagonganye n'imodoka ya minibus nayo yaturukaga i Kigali yerekeza mu bice by'Ikabuga izo modoka zagonganye ku buryo bugaragara cyane ku buryo buteye ubwoba ukurikije uko byagaragaraga
nk'uko byagaragaye ku mafoto urabona ko hari abantu bakomerekeye muri impanuka ndetse n'imodoka ubona ko zangiritse cyane hari imibare mwaba mufite y'abamaze gukomerekera cyangwa se bahasize ubuzima
kubijyanye n'abahatuzi buzima nta mibare dufite uko impanuka ikimara kuba abaturage twavuganye nabo bari bari hafi yaho byabereye badutangarije ko icyo babashije kubona ni abantu bakomeretse cyane kuko ambulance zaturukaga ku bitaro by'Imasaka zahita zitabara abashinzwe umutekano n'abandi bantu batabaraga bafata abantu bakomeretse babashyira muri izo modoka zari zije gutabara bahita babajyana ku bitaro no kuvuga ko abari bahari batubwiye ko babonye abantu bakomeretse cyane bagera kuri hagati ya batandatu na barindwi abandi bakaba bakomeretse byoroheje ku buryo hari n'abatakomeretse bo bahita babavanamo bikomereza urugendo rwabo.
Dukomeje se hari kubijyanye n'icyaba cyateye iyo mpanuka bakubwiye ko iyo mpanuka ishobora kuba yatewe n'iki?
Nk'uko abaturage bari hafi y'aho impanuka yabereye bigarukagaho bavuga ko impanuka yatewe n'umuvuduko wo ku rwego rwo hejuru warangaga izi modoka zombi ngo zose zagenderaga ku muvuduko wo hejuru.
Sinjyumva, turagushimiye, urakoze.
Murakoze cyane namwe.
Nibidushobokera turaza kubandanya gukurikirana ibyerekeye impanuka mu makuru yacu yo hanyuma.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza izimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kuwait byumvikanye ku migambi itari mike izokomeza imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri. Iyo migambi irimo gukomeza ingufu z'igisirikare cya Kuwait. Zongeye umuyobozi w'ibiro vya Amerika bijejwe gutohoza ivyaha FBI Chris Wray n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati wa Kuwait Al Jara Al Saba Khaled barateje kumu ku masezerano yo gusangira amakuru yerekeye kurwanya iterabwoba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kuwait zarateye kandi igikumu ku masezerano yerekeye iby'indero. Ayo masezerano yatewe ku igikumu hagati y'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire muri Amerika n'ubushikiranganji bujejwe indero muri Kuwait. Amasezerano azofasha gutegura abanyeshuri bo muri Kuwait kuza kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no gukomeza imigenderanire hagati y'inzego z'amashuri kaminuza yo muri Amerika na Kuwait. Amasezerano hagati y'ubushikiranganji bujejwe ubudandaje n'ikigo cya Kuwait kijejwe imitahe azofasha imitahe muri ibyo bihugu bibiri. Amerika irashima utwigoro twa Kuwait wo gufasha gutorera inyishu amatata ari hagati y'ibihugu bigize ishyirahamwe ryo gufashanya mu kigobe cy'Abarabu. Amerika na Kuwait biremera akamaro gakomeye ko gukorera hamwe hagati y'ibihugu bigize iryo shyirahamwe mu ntumbero yo guhangana n'ibibazo biri mu karere harimo ibibazo biterwa n'igihugu cya Iran. Ibyo byatangajwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko bashimira Kuwait kuba yakiye ibibanza bya gisirikare bya Amerika no kuba ico gihugu gifashe imigambi ya Amerika yerekeye umutekano mu karere. Atangaza ko bashimishwa no gukorana gutera kwiyongera hagati ya Amerika na Kuwait hamwe no gusangira amakuru agenewe kwikingira ibibazo bishobora kwaduka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahayagiza ubuyobozi bwa Kuwait ku byerekeye gufasha gutabara abanyagihugu no kubariza umutekano mu karere. Mu myaka mike irangiye, Kuwait yatanze amafaranga arenga miliyaridi 9 z'amadolari agenewe gufasha abanyagihugu muri Siria, Iraq, Yordania na Libani. Kuwait ni cyo gihugu gitanga ifashanyo nini cyane igenewe gufasha muri utwo twigoro inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yatangaje ko biteguriye gushyira mu ngiro amasezerano mashasha n'igihugu cya Kuwait hamwe no gukomeza gukorera hamwe n'icyo gihugu mu myaka iri imbere.
Ya jambo ry'intara marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jeti mwese mukundira radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mpari kumwe na Frederic Nkunikije. Amakuru nayo mwashikiriwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifuje amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.